Zingurura ku gicapu cya gatandatu. Abakristo bari Yerusalemu bama bafashanya kugira ngo bamarane ubukene, kandi hari n'umugabo umwe yitwa Barunaba yarashoye itongo ryiwe kugira ngo ibiguzi abisangire mu kugaburira abakene. Hari n'ubundi mukristo yitwa Ananiya n'umugore wiwe yitwa Safira, nabo nyene bumvise ko bakwiye gukora ikintu nk'icyo, ariko ntibazanye amahera yose, bashimye kwisigariza amwe muri yo. Nuko Ananiya arazana amahera ayashikiriza Petero, ariko rero yaramubeshe kuko yamubwiye ko yazanye yose kandi atazanye yose. Mugabo Petero yarabimenye kwa mubeshe. Petero abwira Ananiya ati, wewe Satani ivyo aribyo byose yagukoreyemwo, kuko itongo ryawe utararigurisha ryari ryiwawe, washobora gukoresha amahera yawe ukugomba, ntiwarukwiye kumbure kuzana yose. None rero wahenze abakristo, sibo wahenze, ahubwo ni wewe wihenze. Ananiya yumvise ayo majambo acagwa bukumbi imbere y'intumwa, abantu bose bagira ubwoba. Haciye amasaha nk'atatu, Safira nawe acaraza ashika imbere ya Petero, ariko nta kintu na kimwe yarazi ku mugabo wiwe yapfuye. Nuko Petero abaza Safira ati, mbega arya mahera umugabo wawe yazanye niyo yose mwagurishije rya tongo ryanyu? Maze Safira aramwishura ategome. Nuko Petero abwira Safira ati, ni kuki mwagiye inama mbi mwe n'umugabo wawe kugira ngo mubeshe mwe mu w'Imana? Ati, imisore yagiye guhamba umugabo wawe nayo nyene iri hafi ku rugi, ici guterura na wewe ikujyani guhambe. Nuko Safira yumvise ayo majambo nawe nyene acagwa bukumbi imbere y'intumwa arapfa. Mugenzi, Imana irazi biri mu mitima yacu. Nta numwe ashobora kunyegeza ikintu na kimwe Imana. Turashobora kunyegeza ibyumviro byacu tukabihisha ababyeyi bacu, inshuti n'abagenzi, ariko ntidushobora kubihisha Imana. Igihe tugerageje kubesha abagenzi bacu, mu by'ukuri tuba tubeshe Imana, kandi ijambo ry'Imana ritubwira yuko ikindi gihe izoducira urubanza ku byumviro bibi twagize n'ibikorwa bibi.